mwumvanira radio ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nungi kuwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda haravugwa ubwiyongere budasanzwe bw'abarwayi bashya ba COVID-19 nyuma y'amezi agera kuri 6. Ibitaro bya Kanyinya bivura iyo ndwara byari bimaze bifunzwe byongeye gufungurwa. Abaturage barashishikarizwa kwikingiza.
Uzasanga mu bantu bakingiwe bahawe inkingo zombi za COVID-19 niba bakoresha AstraZeneca cyangwa Pfizer, usanga bakingiwe inkingo ebyiri nk'uko ziri recommended. Usanga abarwara ntibakeye, abarwara bakagira ibimenyetso byo kuremba ntibakeye.
Muganga Nshimiyimana Menelas ushinzwe ubuvuzi bwa COVID-19 mu Rwanda. Mu Rwanda kandi haravugwa ko impirimbanyi Aimable Karasira yanduye COVID-19 yagombaga kwitaba urukiko bwa mbere kuri uyu wa kabiri. Turahamagara mugenzi wacu Eric bagira ubusa. Mu Burundi ikigo cy'abagendana ubumuga bwo kutavuga ibiragi kiri Gitega ntikikibona imfashanyo ihagije kubera ko abaterankunga batakiza mu gihugu kubera icyorezo cya virusi ya corona.
Hariho ababirigi shyirahamwe ryo mu bubirigi yitwa CHC Sensorial Handicap Cooperation niyadufasha mu gutanga formation y'abigisha nk'abo barahagaritse. Hariho n'abandi bo mu Bufaransa nabo nyene ubuye barahagaritse.
Ines Bandura umuyobozi w'ikigo cy'ibiragi kiri Gitega ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume kumaradiranye. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse wiriweho
mwiriwe Veniste. Turayahera mu yavugwa muri Afrika. Inyuma y'iminsi mike Tanzania itangaje ko yifuza kwiyunga n'umugambi w'isi COVAX wo gufashisha incanco za COVID-19 ibihugu bifise amikoro make. Leta ya Tanzania yaragabishije abanyagihugu kuwo mugera wongeye kugwirirana. Yategetse gufata ingingo zishoboka zo kwirinda hamwe no guhimiriza abanyagihugu kwambara udufukamunwa. Abategetsi bavuga ko ibitigiri by'abandura byaduze mu bihugu bihana imbibe birimo Uganda kandi ko hari n'ibimenyetso kuwo mugera ushobora kongera gutera igihugu. Umuyobozi wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ajejwe igisata cyo gukinga indwara Leonard Subi ku munsi wa gatandatu yasabye abenegihugu bose kudasuzugura COVID-19. Avuga ko ubushikiranganji akorera bwatanguye kubona ibimenyetso kuwo mugera uri kuriyongera cyane cyane kubera kugenderanira hagati ya Tanzania n'ibindi bihugu bibanyi. Kaminuza Johns Hopkins ya muri Amerika ikurikiranira hafi iby'uwo mugera ku munsi ku munsi ivuga ko Tanzania ifise abantu 509 bamaze kuwandura barimo 21 wahitanye. Abana batatu b'abanyeshuri barapfuye inyuma yaho habaye kunyuruza abanyeshuri 94 hamwe n'abigisha 8 muri iyi ndwi iheze mu buraruko bushyira uburengero bwa Nigeria. Igisirikare cyavuze ko kimaze kurokora abigisha batatu hamwe n'abanyeshuri 8 kandi ko cishe umwe muri abo babanyuruje. Abanyeshuri babiri b'abakobwa hamwe n'umuhungu umwe niho batowe ibiziga babiri babasanga ko ibikomere by'amasasu ku maguru nk'uko Mustafa Yusuf umuyobozi mukuru w'amashuri yo mu gisagara cya Birnin Yauri muri leta ya Kebbi iri mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu yabivuze. Igisirikare cyavuze ko abo cise abasuma bakoresheje telefone y'umwe mu banyeshuri baterefona ababyeyi babo babasaba $60 million z'amanaira n'amafaranga akoreshwa muri icyo gihugu angana $146,300 by'amadolari kugira babarekure.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu igihuhusi kivanze n'imvura cyataziriwe Claudette cyabaye intandaro y'urupfu rw'abantu 12 muri leta ya Alabama igihe cyari ko kiratongora kibomora namazu mu manuka ubushira ubuseruko bwa leta z'umwe za America. Umukuru wa commune ya Butler mu gisagara cha Wayno Gallop yavuze ko abantu 10 bari mu abana 9 bafiriye mu isanganya ryabaye ku munsi wa gatandatu mu gisagara cha Greenville cyahuje imodokari 15 zasekanye kubera ico gihuhusi cy'imvura. Igihuhusi Claudette citezwe kandi kuri wa mbere mu buseruko bwa leta ya Carolina y'uburaruko nk'uko ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ibihe cyagabishije. Perezida wa Afghanistani Ashraf Ghani hamwe n'intumwa yiwe mu biganiro by'amahoro n'abatalibani Abdullah Abdullah bategekanya kugendera leta z'umwe za Amerika ku munsi wa gatanu kubonana na Perezida Joe Biden. Uyu mubonano amaso mu yandi hagati y'abo bategetsi uzobaye imbere y'itahuka rya nyuma y'abasirikare ba Amerika n'aba Otani bagasigaye muri Afghanistani imbere y'itariki ntarengwa ya 11 y'ukwezi kw'icyenda bahawe. Umuvugizi wa Perezidansi ya Amerika Jen Psaki yavuze kuri w'Imana ko Perezida Biden arindiranye igishika abo bategetsi ba Afghanistani. Yavuze kandi ko Amerika ibandanya gushyigikira ibiganiro by'amahoro no guhimiriza impande zose zegwa n'intambara muri Afghanistani kujya muri ibyo biganiro kugira iyo ntambara irangire burundu. Tukira muri Amerika, umuhanuzi mu by'umutekano w'igihugu Jake Sullivan ejo ku munsi w'Imana yavuze ko naho Ibrahim Raisi ariwe yatowe kuba perezida mushasha wa Iran, inyingo zerekeye gusubira mu masezerano ya nikleyere zibandanya zifatwa n'umutegetsi kizigenza Ayatollah Ali Khamenei. Sullivan yabwiye televiziyo muri Amerika ABC News ejo ku Imana ko igikuru ari uko ubutegetsi bwose bwa Irani bwaba bwiteguye gushitsa icyo bwiyemeje kugira icyo gihugu gihagarike umugambi wacyo wo guhingura ibigwanisho by'ubumara bwa nikleyeri.
Urakoze abigizi bigirimana na mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio atuje wa akadomo kana na ukumbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresse yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, mu Rwanda haravugwa ubwiyongere budasanzwe bw'abarwayi bashya ba COVID-19 nyuma y'amezi agera kuri 6. Ibitaro bya Kanyinya bivura iyo ndwara byari bimaze bifunzwe byongeye gufungurwa. I Kigali mu Rwanda turi ku murongo wa telefone n'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi. Asumta, wiriweho?
Wiwe neza Venuste.
None ikibazo cy'ubwiyongere bwa COVID-19 mu Rwanda kifashe gite magingo ya
rero ikibazo cyo kwiyongera bwa COVID cyagaragaye cyane muri kwezi kwa gatandatu ndetse no mu kwa gatanu kurangira, aho ubwiyongere bwa zamutse cyane buva ku barwayi bajyaga bagaragara ku munsi 40 mu kwezi kwa kane hagiye hagaragara abantu 40 ku munsi, buzamuka bugera kuri 200 bugera kuri 300. Ubu rero muri iyi minsi bwo abarwayi bari bageze no kuri 400, ibintu bitigeze bibaho mu Rwanda ndetse bisa nkaho byongeye gutera impungenge bamwe na bamwe bibaza bati ibintu biratuganisha he, mbese amaherezo nituzasubira muri guma mu rugo. Ugasanga ari ikibazo gikomeye cyane n'inzego z'ubuyobozi na Minisiteri y'ubuzima bongeye gushyiramo imbaraga nyinshi cyane.
Aho ni muri Kigali, none se mu tundi turere tw'igihugu ho byifashe bite?
nakubwira ko mu tundi turere tw'igihugu no covid hari cyane cyane nko mu karere ka Rubavu nayo yariyongereye ndetse hari nabemeza ko byabyaratewe na niruka bya nyiragongo abaturage baturutse ngoma bakinjira mu kivunge ari benshi aka karere ka Rubavu rero nako karimo covid nyinshi ndetse kuva mu minsi ishize ku matariki 17 haciye iminsi 34 bashyize muri guma mu karere ubu nta muturage wo mu karere ka Rubavu wemerewe kujya mu tundi turere kubera ubwiyongere bwa covid hari n'utundi turere twa Burera Gicumbi na Nyagatare naho usanga hari ubwiyongere muri hejuru ugenda gusatira Kigali ku buryo naho hari icyo ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yarutse gushyiraho amabwiriza yuko utwo turere Burera Gicumbi na Nyagatare batagomba kurenza saa moya bakiri mu hanze bagomba kuba bageze mu rugo
ne gahunda yo gukingira abaturage cyo kiza igeze he izo nkingo ziragera ku baturage bose bingeri zikeneye gukingirwa
nakubwira ko inkingo zikiri nke cyane inkingo zacyari nke mu Rwanda abantu bamaze gukingirwa barakabakaba 390,000 ni bake cyane rero abo nabakingiwe icyiciro cya mbere n'icya kabiri bamaze gukingira ibyiciro bibiri byose baracyari bake cyane ku buryo abashinzwe inzego z'ubuzima mu Rwanda bakomeza kuvuga ko bakwiye kwirinda cyane ko no muri abo bakingiwe Minisiteri y'Ubuzima iherutse kuvuga ko harimo 400 babonetsemo banduye COVID-19 ni ikibazo rero gikomeye ko abantu bakomeza kwandura kandi banakingiwe ibyo nkaba nabibajije muganga Nyeshimana Minerasi kubuza impamvu wakwandura kandi waranakingiwe adusobanurira ko gukingirwa bidakuyeho ko ugomba gukomeza kwirinda reka tumwumve
uzasanga abo bantu bakingiwe bahawe inkingo zombi za COVID-19 niba bakoresha AstraZeneca cyangwa Pfizer usanga bakingiwe inkingo ebyiri nk'uko ziri recommended usanga abarwara ntibakeye abarwara bakagira ibimenyetso byo kuremba ntibakeye abapfa bakaba bakeya cyane gukingirwa bituma utagira ibyago byo kurwara ujye kwa muganga cyangwa se ngo ube watakariza ubuzima ariko ntabwo bikuvuza ku hosting iyo virusi ngo ube wanayanduza n'abandi ni mpamvu nabo bagomba kubahiriza ingamba kuko barakingiwe yego ariko bafite inshingano zo kurinda abo bana bo ababyeyi babo abarimu abanyeshuri
uwo yari muganga Nkeshimana Menelas ushinzwe ubuvuzi bwa covid mu Rwanda asumutakabuye mbese haba hari abarwayi ba covid-19 bivuriza mu ngo zabo
urakoze kuri iki kibazo uyu muganga Nkeshimana yabwijwe rya Amerika ko mu barwayi uyu munsi 3,327 bari mu gihugu hose abagera kuri 80% ni ukuvuga barenga 2,900 bavurirwa mu ngo zabo kwa muganga hajyayo gusa wa murwayi ugaragaza ibimenyetso byo kuremba uwagaragaje kudahumeka neza wagaragaje kuba arimo kugenda aremba cyane ku buryo n'ubuzima bwe bwatakara ni we wenyine ujya kwa muganga abandi bakurikirwa mu ngo zabo n'abajyanama b'ubuzima
asumutakabuye umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali ndagushimye cyane kandi ukomeze kugira umunsi mwiza
urakoze cyane Venuste
tukivuga ku cyorezo cya virusi ya corona mu Rwanda amakuru aturuka i Kigali aravuga ko impirimbanyi Aimable Karashira umaze iminsi irenga 20 afunze yanduye COVID-19 byari biteganijwe ko agezwa bwa mbere mu rukiko kuri uyu wa kabiri i Kigali turi kumwe na mugenzi wacu Eric Bagirubusa wiriweho
wiriho neza Venuse Nshimimana nawe
none amakuru y'ubwandu bwa Karasira wowe harayo wamenye
nibyo amakuru y'ubwandu bwa Aimable Karasira bwa mbere njya kuyamenya na yakesheje umwe mu nshuti ze za hafi mubazani ibya Karasira bimeze bite ko nagumye kumva ko yagombye kuba aburanishwa kuri uyu wa kabiri arambwira ngo ahubwo nawe yamenye amakuru ko yanduye icyorezo COVID-19 ntabwo rero nahagarariye aho nagiye mu banyamategeko bamwunganira yunganiwe na Maître Gatera Gashabana kugeza ubu nawe mfite amakuru ko ari Arusha ndetse na Maître Evode Kaitana niwe twavuganye ku murongo wa telefone ambwira ko ejo ku cyumweru yagiye kuri stasiyo ya polisi Kicukiro bamubwira ko atari bubonane na Aimable Karasira kuko ngo yanduye icyorezo COVID-19. Gusa yambwiye ko hari abantu bamubwiraga ko ubona bashaka kutabyembezaho aherereye bavuga ko yaba yerekejwe ahitwa Irusororo, birashoboka ko haba hariho ahantu bashyira abantu bari mu kato ka COVID-19.
None se ko byari biteganijwe nk'uko abivugaga ko agezwa bwa mbere imbere y'urukiko kuri uyu wa kabiri bizagenda gute?
Uko bishobora kugenda nkurikije ibyo Maître Evode Kayitana umwunganira mu mategeko yabwiye Radio Ijwi rya Amerika, yavugaga ko akurikije uko n'abandi bafatwa, abandi barwayi bafatwa adashobora kuburana arwaye icyorezo COVID-19, ahubwo ko we nk'umunyamategeko umwunganira agiye gukurikizaho gusaba isubikarubanza, bakaba bazagena indi tariki igihe Karasira yaba yaramutse akize, na cyane ko n'ubusanzwe Aimable Karasira yarasanzwe arwaye indwara y'igisukari cyangwa se diabete.
None watwibutsa muri make ibyaha Aimable Karasira akurikiranyweho?
Bwana Aimable Karasira akurikiranyweho ibyaha bigera muri bitatu: guhakana no guha ishingiro genocide yakorewe Abatutsi, agakurikiranwaho icyaha cyo gukurura amacakubiri, ndetse baravuga ko banamusanganye amafaranga bashoboye atashoboye kugaragariza inkomoko urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rukavuga ko yayahabwaga n'abantu barwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda kugira ngo avuge amagambo bo bifuza, amagambo ari nayo agize ibyaha, ibyaha bikomoka ku muyoboro we wa YouTube ndetse n'indi miyoboro ku biganiro yagiye atanga kuri televiziyo zikora kuri YouTube, avuga ko genocide yatewe ngo n'ihanurwa ry'indege n'andi n'ayandi nkurikije uko urwego rw'ubugenzacyaha ruheruka kubidusobanurira. Nkibutsa ko yatawe muri yombi ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka.
Eric Bagirubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane ukomeze ukurikirane iyo nkuru kandi ugire umunsi mwiza.
Ndagushimiye cyane nanjye Venutse Shimimana.
Bakunze Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi, icyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka zikomeye ku kigo cy'abagendana ubumuga bwo kutavuga bazwi nk'ibiragi kiri mu murwa mukuru wa politiki Gitega. Abari basanzwe baza kwigisha baturutse hanze ntibakiza kubera icyorezo cya coronavirus. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Kuvikiza cha COVID-19 gitanguye kwibonekeza bagira neza n'abandi bantu ugitse cyabo n'amashyira hamwe bafashe igo cabaragi cyo kumushasha ku mugwa mukuru wa politiki ya Gitega ntibasubiye kuza mu Burundi. Reka n'abakoze bico kigo ntibasubiye gusohoka igihugu na cyane cyane abahora baje mu mahugurwa y'ukarisha no kurahura ubwenge. Ndetse bandura rongoye ico kigo atanga karorero k'abahinga bahora bava mu bihugu by'Ubufaransa n'Ububiligi.
Hariho ababirigi shirahamwe ryo mu Bubiligi gitwa CHC Sensorial Handicap Compression yadufasha mu gutanga forum masyo yabigisha kugira ngo tuje ku rugero rumwe nabandi cyane cyane mu byerekeye ibyo bimenyetso no kumenya ingene abantu babaragi babigisha ahandi kugira ngo natwe kuko tudashobora guca tugenda batwigisha badusanga hafi nkabo barahagaritse. Hariho nabandi bo mu Bufaransa nabo nyene twahora dufashanya bakaza nabo nyene uye barahagaritse. Abo mu Faransa n'amashuri y'abana bafise abana bagendana ubumuga bwo kutumva ariho nubundi mugwi wari kuratwigisha ingene twofata abana batumva ntibavuge ntibabone uwo mugwi nawe nyene nuri mu Bufaransa I Poitiers dishure vital elarne urero naryo nyene abahora baza ubu ntibashobora kuza
umupaso ni bandora arongo ikigo cy'abaragisho ku mushasha yemeza ko na mikoro yacu ubu yagabanutse cyane
ingaruka kera bumva ko baza tukakorera imigambi hamwe bakabona ubukene aho buri bakavuga bati twibwe tugomba kwintervena muri iki icanke muri kiriya urebva n'uburyo bica bigenda bijanye nakuvuga aho tubibonera nuko hageze mu bintu byo kugaburira abana usanga barinda kurondeza kuko bisaba uburyo bwinshi kuko uri kurafasha abana bashika amajana abiri cyangwa amajana abiri arenga uca usanga urugero byahora biza ko biza biragabanuka
kubera bene bino bigo ari bike cyane mu gihugu abana cyakira ni benshi ugereranije n'ubushobozi bwacu umuyobozi w'ikigo cy'abaragisho ku mushasha asaba leta kucibukana cyane cyane mu gufasha gukarihiza ubwenge abigisha
twebwe turigisha cyo kimwe n'abandi mugabo tukarenza ko ibijyanye n'ubumuga bw'abana nakuvuga rero ingorane nuko aho abantu bashobora kwimenyerereza kugira ngo bigishe aba bana n'ibisata bitaragwira mu gihugu cy'u Burundi bisaba yuko baronka burusi yo kuja hanze none rero biracatugoye ariko turagira ingufu turondera abigisha bakora ngaha bari abantu batsindiye kwigisha nk'abandi bigisha bose sur place turabaha formation twosaba ko leta nayo iziribuka ko ibi bigo bifise abana baca baja kwiga muri yandero idakomira dukeneye ibitabo nka kujya ko abandi babigisha bose rero twebwe turinda kubigura kuko batabiduha nk'umuyobozi w'iri shuri ca mbere nosaba leta nka kujya igira sekeraje abandi bakibuka ko n'abigisha bo ngaha bariko barigisha abana mu nyuma bazoza gucangana n'abandi bumva abigisha b'iwacu nabo bakabaforome kujya abandi bariko barigisha niturinde kuja gusubira muri primaire kugira ngo tuze kurinda kubasaba nabo ngo batubwire ibyo bigishije kirango koko dutegeza kugendera ku rugero rumwe kugira ngo tubahe abana natwe twateguye neza
igigo cy'abana bagendana mu mugabo kutumva no kutavuga kizwi nk'igigo cy'abaragi cyabuze mu kwa kabiri 1982 si muti burongozi bwa diocese ya katolika ya Gitega uyu mwaka cyakiriye abana 214 barimo abigeme 111 iruhande bagira neza bava hanze n'igisata cyabo ni cita imfungurwa pam cyagaritse imfashanyo cyahoragira kino kigo ibi bigo cyo kimwe n'izita bageze mu zabukuru leta ibironsa buri mwaka irahashingana n'ibihumbi 190 mu mafaranga y'amarundi ariko kubera ibiciro by'ibintu bya ngombwa bidasiba kuduga uko umwaka utashe abatwara ibi bigo bemeza ko aya mafaranga atanashobora kuriha fagitire z'amazi n'umuyagankuba mu kiringo cy'umwaka bagasaba ko buno buryo bwokongerezwa eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu nkuru z'imikino amakipe abiri azakina umukino wa nyuma w'igikombe kitiriwe uwahoze ari president w'u Burundi Pierre Nkurunziza yarayamenyekanye ayo ni messager Ngozi na Flambeau du Centre Désiré Hapingimana
igenekerezo rya 2026 za kuno kwezi ni himigwi ya Flambeau du Centre na messager Ngozi imigwi yose gukira ishuri ryo mupira w'amaguru messager Ngozi ryashinzwe no muri Petro Nkurunziza izohurira mu rukino rwa nyuma kw'igikombe cyitiriwe oyahoze arongoye Burundi kugira iyo migwi ibishike ko umugwi wa messager Ngozi wari watsinze umugwi wa Musongati igitsindo kimwe ku busa mu rukino rwa mbere mu rukino rugira kabiri iyo migwi mu gisagara cyangwa zikibaranganije igitsindo kimwe ku kindi message ngozi ibona kurengana Flambeau du Centre nayo ikaba yarenganye muri zo nkino ikuye muri iyo higanwa umugwi wa Aigle Noire w'Imakamba umumenyereza wa Aigle Noire Aime Nzohabonayo amenyesha ko batarushijwe mu kibuga ahubwo babuza amahigwe nayo mundi ho umugwi wa Flambeau du Centre takinini wabasumbije
nguko mayibonye bitanze cyane kuhera mu rukino gushika kumera mugabo twashye gutsinda nibaza ko n'ugushima nako twabuze amashanse kuko urabona ko kuhera urukino gitangura twagerageje kuba pressa iwabo twagerageje kubafata hafi urukino gose twageze imbere gora nitwashye kuronka ishoko kwinjira ari byo byare kuduha ingufu nibaza ko nicyo twabuze chance gusa
Omar Ntakagero amenyereza umugwi wa Flambeau du Centre mu ntara ya Gitega wewe arashimira abakinyi be ukuntu bitanze gushika barose insinzi zo bashikana mu rukino rwa nyuma
nibaza ko twaje dukina turondera kurondera kandi insinzi no munsi kuko urabye abakinyi bitanze bose kuko match ni yari yoroshe kuko na Aigle Noire yaza ishaka igombo ryo twayitsinze muri match ale umba rero nacho twabaye obligé gukina bose turitanga gushika match irahera turashimira Imana ko twashoboye kurenga
muri ugo rukino rwa nyuma Omar Ntakagero azotana mu mitwe n'umugwi wa message bamaze gukina akatari gake mihiganwa no muzindi nkino amenyesha yuko urukino rwa nyuma batarutegura nk'izindi atagiye gukora ibishoboka byose kugira barabe ko uno mwaka ico gikombe Chitiro mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza cotaya mu ntara ya Gitega.
Ya tuzo kwitegurira nkuko ari final. Tumaze gukina nabo kabiri muri championa. Match ari twara batsinze match retour baradutsinda. Ama nibaza yuko final ya mari final tugiye kwitegura ama abakinyi kwagira ko bateza kwitanga kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma. Mugabo urumva umuntu wese yamaza gukina rondera ashinge ku kintu. Nibaza ko ibyo byo kwitwara Imana ni ibizi. Mugabo icyonzi nazi yuko abakinyi bazokwitanga uko bashoboye kose kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma.
Muri basketball naho umugwi w'Urunani uno mwaka utabereye mwiza cyane mu nkino haba mu higanwa cy'u Burundi cyangwa mu higanwa cy'u Bujumbura wahinduye abagize uwo mugwi nkonyereza Aime akaba ari wagiye kurongora uwo mugwi w'Urunani uwo mugabo yigeze kuba umunyamabanga mukuru w'umugwi w'Urunani imyaka 9 yose muri cyo gihe mbere umugwi w'Urunani ukaba aratwaye ibikombe by'u Burundi uratwara n'ibikombe byo mu karere ka gatanu u Burundi buherereyemo asaba abakunzi b'umugwi kumufata mu mugongo bakitegura guterura ibikombe byabi by'u Burundi eka n'ivyo mu karere
abakunzi b'Urunani twamagariye kwitegura tugiye gukivi ku buryo dusubira gutwara ibikombe byose bishoboka mu Burundi
bizuruvugo Richard Patrick akaba ari wagiye gufata mu minwe uwo mugwi ukundwa cyane mu gihugu cy'u Burundi Desiratunge Imana Kigali ijwi rya Amerika
aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wafashije kuyabageza aho mbashimiye kuba mukomeje kuba benshi mukurikira radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi mbifurije umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
waho muri hose ku isi dore ntayo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radio yacu ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika ndumuhungu ndumuzira guhunga wishyerwa mudenderwa mudereri ndagacarishari kashiraga ngo kamazimaka no kurimbura ningera utizimba mu kirago nibutsiga amashuri maze mbumva nk'ejo bambicumira gakene ko bahundu umugabo ye Nigeria.